mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Ndagize mwiriwe neza nchuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Wewe wabuze umuntu uze kumugereka kwa yandi ngugiye kumufutisha. Oya nabanaho bogeye utenda twotanga.
Ego narabutse ariko nubwo nabutse. Urazi ubufutisha n'ubutafutisha.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri commune Musongati ntara ya Rutana biyamiriza amande barihishwa iyo barengeje indwi zibiri batarafutisha babo bitavye Imana. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho turi kwa kabiri tubafitiye n'ikiganiro c'abanyedini. Ariko imbere kuja makambi no mu ntara nbanze ndabwire muri make ko muri Nigeria umushikiranganje yajejwe kwivuna abansi yaraye atangaje ko igikorwa cyo kugarukana bigeme bicibokwe bose banyurujwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram gishobora gufata imyaka itari mike. Ivyo General Manir Dan Ali yabitangarije kuri radio ijwi rya Amerika avuga ko abasirikare bariko bararonderera mu ishamba ririni cyane rya Sambisa rigize amareta atatu yo mu buraruko bushira buseruko bwa Nigeria kwa kane w'indwi twaraye dusoze ye imyaka itatu yarirumanye neza abo bigeme bashika ku 276 banyurujwe bakuye mu ishure no mugwi Boko Haram. Kumugabane wa Afrika, muri Afrika y'Epfo amatora yarategekanijwe kugenzura ubutegetsi bwa Perezida Jacob Zuma mu mabanga yiwe yigijweyo mu kurindira ingingo ifatwa na Sentare Nkuru y'Igihugu. Amatora yo gusuzuma Perezida Zuma yari yasabwe n'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Democratique. Ayo matora yarategekanijwe kuba kuri uno wa kabiri, ukuyigizayo bikaba vyatumye icuka kirushiriza kuba kibi gusumba mu ndwi iheze mu gihe Perezida Jacob Zuma yari kwahimbaza isabukuru ya mavuko yiwe y'imyaka 75 yaratangaje ko abagwanya umugambwe wiwe babikora kubera amacakubiri. Akavuga ko ari indwara yihahamuka iri mu bazungu abahinga mu by'imibereho aho muri Afrika y'Epfo bakaba bace bihutira kwamirira kure ivyo birego mu kuvuga ko nyabuna ivyigwa biheruka gusohoka vyerekana ko igitigiri c'abagendana uruhagarara mu mitima yabo aho muri Afrika y'Epfo ari kinini mu birabure kurusha mu bazungu. Sentare y'igihugu cya Misiri yaraye irekuye mu nyamisirikazi afise ubwenegihugu bwa Amerika n'abandi bantu indwi bari bapfunganywe baregwa ibyaha byo gucuruza abantu imbere yuko afatwa. Aya Hijazi yarasanzwe ayobora ishirahamwe riharanira agateka k'abana bo mu ibarabara ku mugwa mukuru wa Misiri i Cairo. Hijazi akaba yarapfunganywe n'umugabo wiwe kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2014. Irekugwa giwe rikaba ribaye inyuma y'imisi mike Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri avuye muri Amerika mu mubonano yagiranye na Perezida wa Amerika Donald Trump. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiyo vyacu muce ku rubuga rwo kuri internet yacu ariwe wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu yavugwa muri make mu vy'ubutungane muyobozi w'ibohero rya Rutana Jonas Mbonimpa yarahagaritswe kuri no wa mbere mu nyuma za gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ibururi afunganye n'umwe mu bapolisi afisi pete y'igisongerezi azwi ku izina rya Eugene Bizindavyi bose bapfunzwe muri dosiye abapfungwa babiri batorotse ku munsi wa kane w'indwi iheze aho bagiye batorokanye n'abapolisi babiri bo ku ibohero rya Rutana abo bapfungwa batorotse bari bapfunzwe bagirizwa gukorana n'imigwi igwana. Ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina tugihera rero mu ntara ya Rutana neza na neza muri commune ya Musongati vugwamwe abanyagihugu bidogera amafaranga agera ku 10,000 vy'amarundi bakwa na commune hiyo barengeje indwi zibiri batarafutisha ababo bitavye imana abajejwe commune basigura ko iyo uwafutishije atabimenyesheje vyica ibikorwa bitari bike vy'iterambere muri commune abanyagihugu ku ruhande rwabo nabo bati muratuvuna kandi twikeneye cyane umunyamakuru wacu live irankunda niwe tubaza nshi kuri no nkuru
iyo myidogo yabo banyagihugu ifatiye ko badatahura ico bajeje intwaro bisunze mu gushinga ico giciro bamwe mu bo twaganiriye bakavuga kwiyo ngingo isa ni yafashwe gihuti huti bataravya mikoro y'abanyagihugu bato bato ahanini babeshejeho n'uburimyi
wabuze umuntu uze kumugereka kwa yandi ngugiye kumufutisha naho bagiye gutanda twotanga nta mari no kwirwa ndatanga ngo ndagiye kumufutisha
yiki ego narabutse ariko nubwo nabutse urazi ubufutisha n'ubutafutisha umuntu abutse arabutse nahebwe nyene ni kubera na kariyafunye
ikindi kibabaza abo banyagihugu nkuko babivuga no kwiyo ngingo y'ugutangishwa amande anganuko yafashwe batagishijwe inama
tubone ko harimo karenganyo kukubera badufashe ikibiriraho ntabwo baduteguje
bwa mbere koko mu yandi mahimiriza byahora bigenda gute
baramanze bakamenyesha abanyamitumba bakagenda bababwira abanyagihugu ko haba hari inama hanyuma ikizoba mu nyuma bakaba bamaje kuduteguza
itegeko nimero imwe agakwego gashinze ubusa 24 agakwego gashinze byo kuwa 28 ndamukiza byo mu mwaka w'igihumbi 1993 byo mu biro by'umukuru w'igihugu mu kigabane cha gatatu mu gace ka 78 handitswe ko ikiringo cy'imisi iri hagati 14 na 15 ari ntarengwa ni mu gihe iryo tegeko atabihano ritegekanya kubarengeje umwaka abanyagihugu bo kumutumba Nyabibuye bagasaba Nyabunako
bari dusiguriye tukumva ko atantambamye irimo turashobora kubyumva kuko tubamaze kumva ko usanga bahariho abantu bafuye mugabo akagoma bahembwa
abajejwe intwaro muri commune Musongati kwaba bajije ico bagona kuri ico kibazo batugira ko inyidogo yaba abanyagihugu bayitahura gusa amafaranga arihishwa nibwo buryo bwonyene bari bafise bwo gukangurira abanyagihugu gufutisha babo bitavye imana umuhanuzi wa Mustanteri mu bijanye n'imibano intwaro hamwe n'imico kama Yohani Nyandwi aha avuga ati
ayamande bayidogera mugabo muri commune Musongati muraza umuntu yabuze umuntu araho usanga yagize igisebe kinini gateba kuza kumufutisha buke aratebuka jeho na yashitse twibwiriye tukitegereza mbega kumuca amande ko yarize aza kugira ngo byo bari byiza cyane turaheza tukavuga ati we kugikozere yari iki kintu genda ubwire nabandi yuko gikenewe tukabigisha tukababwirira akamaro kavyo yuko umuntu yitavye imana akeneye gufutishwa kugira ngo natwe tugire ihangiro ry'inyene dukora kugira ngo bizerekeye iterambere tutezwa kumenya abanyagihugu baba muri komine
ayo mahera y'amande angana 10,000 yatanguye gutangishwa mu ntango z'ukwezi kwa nzero kuno mwaka muri iyo komine iyo rero ikaba ari indinganizo komine Musongati yisangije mu ntara ya Rutana ibintu biruko mu gihe zimwe mu mvo zotuma abanyagihugu bijukira gufutisha babo ari uko nk'uwabuze uwo bubakanye adashobora kwemeregwa gushinga urundi rugo mu gihe uwa mbere aba yarashengeye atabarafutwa mu bitabo by'abatakiriho nk'uko amakuru dukura mu gisata CDFC kijejwe ingo n'imiryango avyemeza mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Ayavugwa mu kambi naho impunzi z'abarundi zikoreye ishirahamwe gitaho ineza y'abana Recopero le communautaire pour la protection des enfants muri mugi Faransa ritangaza ko ari intambwe ryateye mu gukingira amateka y'abana biciye mu mahimiriza rigenda rikora. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akorera ijwi rya Amerika mu ikambi ya Rusenda.
Mu bibazo irishirahamwe rigenda rikemura harimo gukangurira ababyeyi gushira abana ku ishuri, kubavuza ndetse no kuza ababyeyi gukoresha abana imirimo y'imbaraga. Begirimana Musa, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarekope rikorera mu mwambi wo mu Rusenda, atangaza yuko bagira uruhare runini mu kongerera ababyeyi ubumenyi ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana. Ibi bakaba barabigezeho ku nkunga bagenda bategurwa n'amashyirahamwe mpuzamahanga ya All Child na Save Children akorera mu mwambi wo mu Rusenda.
Hari ababyeyi bamwe bamwe bashobora guturira abana bibyariye, hari ababyeyi bamwe bamwe bashobora gufata abana bibyariye ku nguvu, ariko gushika uno munsi ikambi turashobora kumara amezi atatu, amezi ane. Icyo kintu atacyo twumvise atani cyo tubonye. Urumva ko twateye intambwe bivanye n'ishyirahamwe ryacu rya Reko.
Kimwe mu bifasha aba banyamuryango b'ishyirahamwe ry'abarekope kugera ku ntego bihaye nuko hari ibiganiro bakoresha ababyeyi n'abandi bantu bafite ibikorwa bishobora gutuma hatubahirizwa uburenganzira bw'abana.
Twashoboye kuganira n'abantu bugura amasare de sinema ku buryo bazagerageze gufata ikiringo cy'amasaha kitasha gusamaza abana kitatuma abana batuje ku ishuri. Bafate ingingo ishoboka kujya uko bati umwanya w'abana kujya ku masomo n'umwana wabo kuza kwisamaza mu masinema ku mirimo ijyanye n'ibikorwa biremereye cyane bakoresha ababyeyi. Umwana mu gihe tuvuga yuko atacyo ishoboje ateza kuregwa n'ababyeyi bakamuba hafi, nta bubasha afite bwo kumukoresha imirimo ihambaye kuko ateza kubigenda kotseza kumenya yuko ari umwana akiri umuregwa. Nk'akarorero twotanga kubajya abantu usanga babikoreza abana amatafari umunsi ukarinda urenga, ugasanga abantu baza gukoresha abana mu bintu byerekeye ububare, kuza kubikoreza indobo z'imboga yo kwitanganyika. Tubahanura ababyeyi kutabana kugenda mu izo ngeso ku buryo yuko bihanwa n'amategeko.
Bigirimana Musa, umuyobozi w'abarekope, akomeza gusaba ababyeyi kurushaho kubahiriza uburenganzira bw'abana.
Tubakangurira kumenya ko umwana ari uwo wese aba adashobora kwibeshaho atagira umubyeyi, abagifite ibyiyumviro bikeya. Hama tukababwira ko babwirizwa kubana mu miryango atabye kubatoteza, kubera ko umubyeyi atoteje umwana rimwe na rimwe ashobora kugira ibyiyumviro byo guheba umuryango akiruka. Abandi nabo hariho ababyeyi bavuga ngo ntibaciye ku ishuri nubwo umwana wabo atokwiga atoja ku ishuri, ntacyo bivuze kuko nawe arabayeho atize. Tukagerageza kumwereka inyungu yo gushira umwana ku mashuri. Abandi nabo hariho n'abana bashobora kugwara akavuga ati guma ngaho uryame uzokira atigeze mujyana kwa muganga. Ibyo byose tugashikira ababyeyi tukabereka ko umwana ku bwenge basanzwe afise atacyo yo kwikorera atagifashijwe n'umubyeyi.
Ikindi kandi iri shyirahamwe rikaba rijya rikora ubukangurambaga no ku bana b'abangavu bishingira batarageza ku myaka 18 y'amavuko.
Abajya abantu bagenda bagira amaviolase, ugasanga umwana w'imyaka 17 yagiye kurongora umwana w'imyaka 17 nyene. Manake bose turagerageza kubereka ko bose ari abana, atamuntu akuza arimwo muri bose. Igihe dusanze zijya ngorane zamaze gushika nko mu miryango hantu tubaye, ikintu dukora dusha tugenda urya mwana w'umukobwa tukamusubiza iwabo mu muryango wiwe kuko ntabaragera kuja ku mugabo. Nujya musore nawe tukamwereka ko ategerezwa kuguma muhira mu muryango wiwe gushika kazorindira uyo mwana w'umukobwa atakazokwiza imyaka 18.
Gusa nubwo inzira ikiri ndende kugira ngo abantu bose basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana, abagize ishyirahamwe ry'abarekope batangaza yuko batazacika intege mu gushishikariza abantu bose gucika ku kintu gishobora guhungabanya uburenganzira bw'umwana. Ndasingabwo ku bw'ijwi y'Amerika mu Rusenda.
Vedaste arakoze mu kiganiro c'abarongo ya masengero n'amadini cuno munsi. Turabandanya ku ruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega hamwe n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura ica abantu bakora. Mikro tuyihaye mugenzi wacu Diane Ndonse ari muri studio Bujumbura, abanze yakire abatumire bari kumwe.
Diane ni nahazwe, murakoze gusubira kuduha mikro muri studio y'Ibujumbura. Ntanguye kuramutsa abatwumviriza, nongera gusubira guha ikaze abatumire bacu. Mere kuri Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura y'isengero rya Anglican. Musenyeri ndabahe mwaramutse.
Ndabaramukije.
Twakire kandi n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji, Terence Ntayiraja. Ndabaramukije kandi namwe bwenongeye kuba ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije mbese makuru, ndabaramukije ariko batwumviza bose.
twakire na oda ndu umwami arongoye ishiramwe rukirisu gitaho bantaho nikora aryo fondation Tabita Action namwebwe mupfasoni oda ndabaramukije kandi ndabahikaze mu kiganiro
turabaramukije mwese
nibutse abatwumviriza ko tubandanya ku kiganiro kijanye n'uruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura icyo abantu bakora mu biganiro biherutse twasanze ahanini abasega n'abakora izindi ngeso mbi bari mu mugwi w'abantu nikora mu kugerageza gukemura ikibazo leta yarafashe ingingo yo kubirukana mu bisagara byose byo mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko abarongo ya masengero n'amadini hamwe nabo mu mashira hamwe avugira be nabo bantu bakabona ko iyo ngingo yafashwe ishobora guhohotera abo birukanwa mu kiganiro giherutse rero abari baserukiye amasengero hamwe n'ayo mashira hamwe basabye leta ko yoshiraho umugwi bahurikiramwo mu kuyifasha gukemura icyo kibazo ikiganiro cy'uyu munsi rero gihagaze kwishigwaho cy'uwo mugwi ubushize musenyeri Eraste Bigirimana arongoye isengero rya Anglicane muri diocese ya Bujumbura akaba ari kasaba ko hoshigwaho uwo mugwi Terence Ntahiraja umuvugizi mukaba n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mwebwe icyo kibazo mucishura kwiki
leta irashobora gukorana nayo mashengero kuko ni yagera nayo mashira hamwe naho atonda gushinga undi gwego ese icoma ishengero ryose kuko nta muntu ayabegwe ntamaziwe ivyo yose musenyeri ku mapalasi atandukanye arafise urutonde kuba kisubiwe bakwiye guca bamenya bati mbega muri abantu ufise bose mu buzima bwabise yose ni bazima barishoboye mu mashira hamwe naho yene nuko nyene barafise urutonde rw'abanywanyi babo baraza abantu bafise ibazo bitandukanye hanyuma cyane cyane mu miryango turatura abo bantu basigaye rero batazi iyo bava kandi birashoboka
burya igituma bitagira umusaro umwimbu ni kubera iki nti kuri bose barakora kandi bagakora mu nguvu zose mugaho kubera kumwe abikorera hariya wundi akabikorera hariya wundi akabikorera hariya ntusanga hari ikintu kizima cabivuyemo nico gituma tuvuga tuti iyo abantu bakoreye hamwe bakegeranya ingufu bakegeranya ubwenge bakegeranya ibishoboka byose
mwebwere mutiye abo bantu babaye gucyo kubera nubwo ibikorwa byagumye bikogwa umwese yabikoze yigenga habuze ingufu ziri hamwe
yeye habuze guhuza
habuze kandi nivyo leta iri kirakora bishobora kutarama kuko iri kwikora ku giti cyayo yonyene
kuko leta hari ibyishoboye nkibijanye n'uburyo leta irabishoboye ariko hari ibijanye n'imitima navyo ni by'abakozi b'Imana hariho ibintu bijanye n'imitima yakomeretse nibyo turiko turakora natwe
mu kireta ivyo ntavyishoboye gukora ikoranye n'abarongo y'intara n'abarongo ya makomine canke ivyo namwe murabishoboye byo gufasha mu mitima
twebwe cyo twikora ku bakozi b'Imana nico bajejwe kuvura imitima kuko abadogiteri barashobora kuvura ku mubiri hose musenyeri arabizi mugabo hariya a nabo baheza bagasaba kubana bati mana ukuntu kuri icyo gitandukanye kugira abantu bahinduke
uko gufasha mu mitima mwebwe musenyeri mwaserukiye abarongo ya masengero n'amadini hano mwese mufasha ku rugezo rumwe canke ko hari abafite ibyo bizera mu madini no mu masengero murongoye mutizera bimwe mwese mwebwe murabona yuko umwese yigishirije hari undakigishiriza hari murumva ko mitima mushobora kugira ico muyifashije cyane canke namwe mukwiriye ubwego nyene mujamo mukagira ibyo muhuriza ko nyamukuru kubijanye n'icyo kibazo gusa cy'abantu aho nikora kunyigisho zihariye kuri
byose birashoboka ishengero ryose rikoze ku ruhande rwaryo rigashobora gutunganya iki gikorwa birashoboka no gukorera hamwe byose birashoboka igikuru nuko hogira igikozwe nkuko oda yabivuze by'ukuri leta irashobora gukora ariko ikageza ahigeza igisigaye cyo gufasha abo bantu ku mitima cyokorwa n'amashengero agahamagagwa akakuri icyo gikorwa nka kurya abo mu ntwaro baza kwakira abo bantu amashengero akaseruka burya inkoko ngo irara mu ishyamba bugacabaye iki yabaye intware aba yahinduye agatima abafise aho hantu amaze imyaka ingahe aba muri iyo mbeho ari muri iryo barabara ibyiyumviro vyiwe birahinduka ugasanga ikintu cy'ubuntu cyaramuvuyemo tuteza ko dugura icyo dukoze kugira ngo asubizwemo ubuntu asubizwemo wa mutima yumve yuko asubiye kuronka agasusuruko k'ubuntu k'abantu agaruke mu bantu
bajije mwe mwaserukiye leta Terence Ntahiraja musenyeri avuze ko mu masengero bamwe bose bugite cyabo bashaka kugira icyo bakoze bakigisha abantu ariko mwavuze ko nikijanye n'uburyo bakwiye kukironswa ariko no munsi hariho amasengero afise uburyo bukwiye nk'isengero rya Anglicane risanzwe rikora be n'ivyo bikogwa isengero rya Katolika Caritas sanzwe ko n'ivyo bikogwa ariko hariho amadini menshi no munsi asanzwe arimwo be nabo bantu cyane ariko ataburyo baba bafise cyane nta gwego rushobora kujaho rushobora gukora ibyo bikorwa kugira ngo abafise uburyo nandi batabufise kugira ngo abari muri amasengero bashobore gushikirwa nabo bashobore gufashanya
mu ntumbero abo bose kuravuga biyemeje barabishira mu mastati yabo mu mateka tunganya bariyemeza yuko bagiye gufasha iterambere mu gihugu ariko no kuraho yuko ibyo bimeje bari ko barabikora harabakora mugabo kubera uburyo naho bageza bakakora ibishoboka hariho ubushikira nganje bujejwe imibano akatakazira mu iterambere dakumira afere sosiyale mu bisanga biri mu bikorwa byawo abasigaye yuko bukorana nabo bantu afise uruhara bashobora kwigisha abantu bagahinduka mu mitima yabo kuko babavyigisha babisunze ijambo ry'Imana bakurije n'ububasha Imana yabahaye Erega bakoze imana imana yabwiye ngo muzosengera abagwaye bakire ngo muzosenda abadayibona imizina yanje kandi biraba bafise ingabirano imana yabahaye bigishije abo bantu bakabasengera bagashobora no guhinduka bagaca biga n'umwuga rero hanyuma leta yiga cifashe kugira ngo cyahiga kiboneke umutaho uboneke ugace usanga ibintu biragiye ku murongo kandi bigenze neza
ariko jewe uko ngaruka mvuga kandi niko nahereye mvuga urumva ko je ndumuvugizi wawe nubu kandi sinzocereza gushika abantu nikora bazotabarego nubu ndavuga iki kintu kandi ndakigarutseko atagushira hamwe leta yonyene n'ukuri iki kibadushana aho nikora ntacho boshobora kuko ibiryo byinshi ishengero ryonyene ubwaryo ntiryo bishobora ridafatikanije na leta haramashyamwe yakora ibintu bikomakomeye cane cyane ubwo kwaruka ubwo bantu nikora nibiki ntawo tuje tugeze tubona bashikako bisaba rero ko hobaho ikintu cyo gukorera hamwe n'ukuri n'ukuri ico kintu nticote baguhera
Terence Nairaje umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati yavuze yuko ubwo gwego rushobora kujaho kuko leta irafise ubushikiranganje bwo gushigikirana gufatana munda ati nuruhara rwabo rwo kugira ico bakoze mu gukorana na mwebwe n'abarongo ya masengero nimba natahuye neza
yego ijivuze n'ivyo kuko nk'ubu abakorera muri ico gisata cyose kose amashiri hamwe yose akora muri ico gisata harajejwe ibindi urumva ibyo saga bitari bundiganiza zabo boheze bakegerwa ubushikiranganje kugira ngo bagire ico bita partenariat no kuvuga urunani ubukorana ivyo rero mwebwe mufise ubu muhamagara wo kubikora nabo nayo mashengero baca beza bakarikirwa gushikiranganje kugira habe iyo partenariat kugira ngo uwo murimo uranguke neza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Musenyeri yaserukiye amasengero n'amadini hano ngira ngo aragatahanye ngira ngo bazoshikirwa ubushikiranganje
mugiye numva ntengurutse gose niki bavuze ati ko hoba cadre de collaboration icyumviro kiriho kandi cyiza yuko twoyishyiraho ikabaho iyo cadre de collaboration tukaraba kugene twokorana hanyuma mu maguru masha tukaraba ibimaze gukogwa turumva kigorora itimaze gukora pro mugambi tukavuga tuti mbega tworaba ibyakozwe hama tukaraba ibikenewe gukogwa n'uburyo byokogwa icyo twasabye twebwe twagira tuti nibadushiremo naho dusanze tubikora mwese kuyibundu kwiwe kandi barya rero bari mu barabara nabacu ntaho tubashyira kuko ni kibazo no kuri gihande la societe ikiri twakireka mu minsi za kirashaka kuturengera cyaje kuturengera nibada yuko ricyo shyigwa mu bikorwa byihuta tukacyicarira tukakiraba tugafata ingingo twashobora gushinga kugira ngo ibintu bigende neza
mwe muravuze ko leta ariyo yobahamagara ariko uwo muri leta nawe yavuze ko ahubwo mwebwe ari mu mukwe kuja gushikira ubwo bushikiranganje mukavugana ngere mwokorana
urumva ngere ndazotangura ngo bigenda yabishingira cyangwa indishira hamwe arategura ico bita projet yo gufasha muri ico gisata leta kuyimutegurira iyo wayiteguye rero kuguti kugira ndayishire mu ngiro neza ntegeza gukorana nubwo bwo leta rubijejwe niho yezu karekire ubushikiranganje sa partenariat kugira ngo ushire mu ngiro wa mugambi isanga niko bigenda
ku mugambi jewe uko nari nabitahuye kubera yuko nuvuga ngo iki kibazo cyane aho nikora nuvuga ko ico kibazo kishushe muri iki gihe twese tuko turabona kandi biko byadutera akoba mu misi za kazoza kabo nuvuga ngo bogira ikintu cyo guhura imbere yuko nayo ma projet bayakora bakabanza bagahura bakanamenyana ahubwo kuko umwe wese akabikorera hari yunda akabikorera hari yunda akabikorera babanze bamenyane hanyuma noneho bashira ibintu ku meza bige kimwe kimwe ukwacu abo bana mu barabara gute tubigenze gute kuko by'abana mu barabara nibyo bihanze kusumba ikindi cyose
Musenyeri Eraste niko namwe muvyumva ibyo wadavuze
mu bisanzwe umwe wese kugeza uyu mwanya ari karakora agaragaza icyo yokora ubundi cyangwa yumva icyo yokora ariko tworonka uko twohura tukavugana
mutarinze kwandika umugambi
hova ahubwo niho umugambi wacu uza umwe wese akagenda kugira umugambi washo gukorera hamwe bagakorera hamwe twe dushobora gukorera hamwe byo bavita cyane hanyuma guhura birakenewe muri kino gihe kuko ibyiyumviro dufite uyu munsi usanga hari nabandi bafite ibindi byiyumviro ariko dushobora guhura ngirango ikibazo mwari mubaje mu kanya mwaba mumvuze muti ninde yo duhuza
yego
tukavuga tuti tukoshobora kuvugana na leta n'ubushikira nganji buraba abantu abo nikora nabo umuntu ari hakati mu gihugu tugahura hanyuma tukicara hamwe tukavuga tuti mbega ibi bikorwa twabikora gute cyane twabikorana nabande hamaze kuvugana haravamwe ibyimbiro byinshi mbere tugatanga n'imirongo imwe imwe iyo migambi yakoregwamwo tukara tuti mbi bikenewe nibihe cyane byo kugwa gute kuko ngo amazi atembye ataraganya agende sabagire ariko tabaye kuragana ikorwa cyokorwa neza
ubwo gwego ndazorushira
nimiburi turafise aho duhura n'abajya amashengero twegwe mu bushikira ngaje nimiburi rimwe mu mezi atatu arahi inama umushikira nganje ahura n'abarongo y'amashyaka atandukanye cyo kimwe n'imiburiburi irimo mu mezi atatu arahura n'abarongo y'amashyaka mu yigenga bakora ibyo bisata nibaza yuko babiteguye neza bagaheza icyo kibazo kikaje kija ku meza cyo hizo bikagenda neza cyane kibazo gusa nuko twamatubatumira tukagira itangaza ku maradio mugabo ugasanga benshi ntibaza turabahaye ikaze rero ku kibazo cyashushe nkuko wakivuze hanyuma kikaba nkora mutima ejo nibahamagara societe civile namwe mukazamwo tuzoheza rero tugera ivyumviro nk'ubutiri mesere yambe yaheze haheruka inama ukwa gatatu kuzohera tabaye yindi na karorero haba ku mashengero na mashirahamwe nikana abandi bantu bose
urumva ariko jewe ndumva murashaka kwamuhura ku bintu byinshi ariko kuri ico cyantaho nikora numvume ngo hari ukundi kuntu byoko byomera
bashobora kuba baza bo batabara ko kiri mu priority
Nira nico gituma
ko. Iyi kitide yawe ndayumva. Twe twadukaneye uko ako kamo gategwa. Mwizo nama haba bimwe nabashikira nganje bafata ingingo mukaba mwaje mukabishikiriza. Kikaza kumeza hanyuma rero kukurumva natumiwe n'umwe z'umushikaje je nyene. Hamwe rero ndakubwira nti ubwo rwego ruzo nyaka kukuraze kurushigwaho ni itegeko. Itegeko kugira rijeho rica mu nzego zitandukanye. Uraze kuhatangura gusura ibyiyumviro. Ubwanyu mikegeranyo kibaye hagacaba amakonsultasiyo rero. Nugo chumuna gira proje, yugo shahite kwa ishida hicho kiinu haima, ibinu kagenda murutonde. Ni processes. Kira gili nango ya achu nige kitenda kugena, nago kishikiri dizuku. Nimuriyo nombero na vuze gukyo.
Ego, aiko, jewe ndashimye, kugitichu wanyo ndashimye, kukuchifuzo chanje kiliko kilaja mungiro.
Kani kila tomo.
Mugihe, wana ko abebi jejwe. Nga haika inzego haza sirukiu. Hamusenye la sirukie.
Amashenge.
Ahamwe mwa sirukie reta. Hajena sirukie amashirahamwe. Ahatwakwiye. Mugabo nukuri. Biri mu byihuta. Kuko jewe sinzi ngirango nkwera je namaze kubyinjiramo cyane. Uko kwaruka je rantera makenga cyane. Cyane impungenge niko novuga. Impungenge nyinshi. Ugaruka naho rudakora rurarye. Be bari mu myaka yo gufungura. Nuvumega ikirihuta gusumbika ibindi bintu byose.
Leta yaramaze gufata umugabe nakubiye ko arakugwiza imyuga tukubigisha imyuga. Hama cha kukira cha kika choku wa hingurane kugira ngo bashobore kuyungunga nicyo timaze gutangura gushira imbere ahanini kandi turose badushikira umugambi mwiza cyane
nagira nkinguruke kuri kiyumvira yaravuze ati byukuri hama hariho amanama turashima kandi yajya amanama turayakinguruka gose kuba hafi n'ubushikira nganje bwe intware hagati mu gihugu ni byiza ariko iyo twitavye byukuri haba hariho ibyatekanijwe ku rutonde rw'uwo munsi kwa badutumiye turivuza yuko inama yokurikira ku rutonde rw'ibizokwigwa iki kibazo cyojako kibaye kiriko n'ukuri byo duhimbara kugira ngo amashengero agire icyaterereye mu byiyumviro hama ya migambi zovaho nyene tumaze guhura iki tukagica hijya no hino tukivugana ko kumbure naho tukavuga tuti imbeho shyirwa hinze ko mbega byokorwa gute aho niho hova bya byiyumviro byose amategeko najya tegeko cyojaho riraba tukagira icyo twunganira tuse guhura iki kikaba kirimwo bizaduhimbara gose
jo bari bita cyane naho kitaba gitekare jo hajya murafise uburenganzira budasanzwe muri cyaga cyo bita utuntu n'utundi hajya ashaka kuvuga ko urutore rw'ibizokurikira nivyo murashaka kuvuga muti nyakuba mushikira ngaje mutuntu n'utundi turafise ibibazo bibezo kunuko kae turifuza ko twasubira guhura ko bivuja ku rutonde hajya mwamuhejeje ni kajyo keza
irabashaka
ko kubizera yindi
nk'abavugizi tubaga tubatumye twabyumvise
twabyumvise ubutumwa tuzogushikana
kandi bigirashikayo hamwe kizoze mutuntu n'utundi ariko kizoze
kiri ku rutonde
murakoze cyane kandi ari gihe rero biba bikaba muri bakeyi kugira ngo bishikire benshi mukabanza mukabitegurira abandi kuko hajya ngo hari umugani ukirundi ngo ubunyegere bwinshi ntibwimba kubizana muri benshi siko kuronka inyishu mugabo bakeyi bofata ingingo ndumva vyogira ikimaze gusumba guhamagara hariyo uwo bizana atana bifite mu mutwara gashika sinzira ariko mu gihe biriko bivuga abo nyene bumva ko bibyega abo ariko baravyumva kandi bafise nico bo bikorera je ndumva yuko ahubwo mwotegura akaryo keza naba bamusenyeri ibintu bikagenda neza
cyane gose
yego
ego reka turangize kino kiganiro twibutsa abari ko baratwumviriza ko bari ko bumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turabandanya kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega n'izindi ngesombi zivuye kukubura ica abantu bakora ariko no musi tukaba twahagaze ahanini kwishigwaho ry'umugwi uhurikiramwo leta n'abarongoye amasengero hamwe n'amadini badasize inyuma amashira hamwe yitaho bantaho nikora mu gukemura ikibazo cabo shimire rero abo twari kumwe muri kino kiganiro mpereye kuri musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura yisengero rya Anglican musenyeri ndabakengurukiye
turabashimiye namwe ko mwadutumiye
shimiye namwe bwe mwese mwari muduteza amatwi kwijwi rya Amerika
akaba ino ngaha dusozereye mugira umunsi mwiza.